Imana ishimwe nibaza yuko dushobora kuguma turirimba tukaguma dusubiramo ayo majambo meza, ariko icyo kibe ari cyo kintu nyamukuru muri kino gitondo, ugusigwa kwa mwemu umwami ashobore kuba hagati yacu, kandi turizera n'imitima yacu yose ko umwami wacu atari kure ariko ko ari hafi, kandi turanezerewe cyane gushobora gukoranira hamwe dushobore kumuhimbaza no kumva icyo ashaka kutubarira. Sinzi uko bimeze kuri mwebwe, ariko niyumviriye kandi narimbura kuvyo twumvise ejo kumugoroba. Tubwirizwa kubigarukako, tukabigarukako kandi tukavyibuka tukabirimburako. Dutegerezwa kwama tubirimburako mu mitima yacu ivyo Imana itubwira, ivyo ishaka kutubwira iciye mu ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera. Kuko turashobora kuvuga yuko ko biciye muri buri jambo Imana irafise icyo ishaka kubwira abantu bayo. Kandi numvise binezera umutima wanje igihe wa mugabo yavuga ati Imana itegerezwa kugira icyo imbwiye. Naciye nibwira muri jewe nti Imana iravuga, ariko haranditswe ngo Imana ivugana n'abavugishwa nayo, kandi uvugishwa n'Imana amenyesha abantu bayo amajambo Imana yavuze. Ndizera yuko vyanditswe mu wavugishwa n'Imana Amos, Imana nta na kimwe ikora itibi akabanga basavyi bayo ivugisha. Rero turabona yuko mu isezerano rya kera yamyimenyesha inama zayo bavugishwa nayo ibamenyesha ivyo yagabiye, kandi twaravyumvise ejo kumugoroba mwete Frank yarabivuze. Yamenyesheje inzira zayo Mose, kandi Abisirayeli babwiye Mose bati bari wewe uvugana n'Imana wewe, kandi vyari vyo ntibashobora kuvyihanganira iko Imana ivugana nabo, kandi Imana yaravyemeye ivugana na Mose. Mose yaciye aguma agira ivyo abwiye abantu, ababwira ivyo Imana yavuze, niwe yavugana n'abantu. Kandi nibaza ko ariko bimeze muri kino gihe muri ino minsi, Imana yavuganye n'abavugishwa nayo. Nariko ndavyiyumvira ko ndabirimbura ko mbega abantu bazovyemera canke bija kuba bikomeye cyane birenze ku byo ata muntu yovyemera kubera ko bivuye ku wundi muntu. Kumbure ko batazobona uvugishwa n'Imana, kumbure ko batazobona uwarobanujwe amavuta. Murazi mu minsi y'umwami wacu ukunyine niko byari bimeze, byari byaravugishijwe yuko azoza n'abanyabwenge bose n'abantu n'abari bakomeye bazi ibyagezwe, bari bazi byari byanditswe mu bavugishwa n'Imana, ariko bararindiriye bose yuko aza. Ariko igihe yaza kumbure mbere baravuze bati birakwiye ko twishurira, birakwiye ko twimenyekanisha, ntacyo mfa n'umuntu n'umwe, ariko ibintu ntivyaje nk'uko babyiyumvira nk'uko babishaka canke uko bashaka kubibona, vyaciye mu yindi nzira. Uko niko Imana iriko irakora, irashobora guca mu yindi nzira kandi ikavugana natwe, kandi turashobora kwibaza ko itakivuga kwa ari umuntu ariko aravuga. Ariko bendata n'abashiki bacu bakundwa, turashobora gushimira Imana kubona yaravuganye, yaratwemeye gushobora kumva ijwi ryayo n'ijambo ry'Imana mu minsi yacu. Kandi turazi yuko atari umuntu yavuganye natwe kumbure mbere n'umuntu, ariko Imana yavuze iciye muri uwo muntu. Icyo ni cyo kintu nyamukuru Imana ikoresha abantu yitoreye yihitiyemo. Turabona mu isezerano rya kera, turabona abavugishwa n'Imana bahagurutse, ariko none nde yabumvirije? Ninde yashobora kwemera ibyo bashaka bavuga? ninde yemeye ibyo bavuze mbega turamaze kubitwabise turamaze kubisoma ego ndaze ko twabisomye Yeremiya baramushibuye baramwanse Yesaya baramwanse bose barabanse abo Imana yarungitse bose barabanse umwami yaraje nawe nyine baramushibuye baramwanse umwami wacu Yesu Kristo Benda tanabashiki bacu nibaza yuko ari amahigwe akomeye igihe Imana yuguruye umutima n'amatwi ikugura no gutahura tugashobora gutahura ivyo ivuga kandi nishimwe kubona yaravuganye natwe ihabwa ishobora kandi kimwe kuba yaravuganye natwe mu ino minsi yacu mbere yuko dusengana ashaka gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cy'indwi kumbure duhere ku murongo wa 12 umwami wacu aravuga mu gihe ciwe kandi aya majambo ndizera n'umutima wanjye wose aracyari mazima no muri kino gihe cyacu no mu minsi yacu hano umwami wacu aravuga guhera ku murongo wa 12 Matayo igice cy'indwi ku murongo wa 12 ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe kuko ivyo ari vyagezwe n'ivyabavugishijwe n'Imana murongo wa 13 muce mu irembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari vyo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi
hineingehen eng ist dagegen
ariko irembo rifunganye n'inzira ntoyi nivyo bija mu bugingo kandi abahabona ni bake
hütet euch
mungu wacu na gatanu mwirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi muzobamenyera ku vyo bama mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu mungu wacu ni uko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi n'umunani igiti ciza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza murongo wa 19 igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro mirongo ibiri nuko muzobamenyera ku vyo bama ngwina rimwe umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazo kwinjira mu bwami bwo mwijuru atarukora ukugomba kwa atarukora ivyo data wo mwijuru agomba benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami bazombwira kuri wa munsi ngo mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzoba jinjiburira nti naho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramwe mungu na kane uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare isegenya iragwa inkukura iratwaza igihuhuta kirahuhuta bisurira kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare mirongo na gatandatu ariko uwumva ayo majambo yanjye wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi mirongo inindwi isegenya iragwa inkukura iratwaza igihuta kirahuhuta bisurira kuri ya nzu irasenyuka kandi isenyerana ryayo riba irikomeye n'umunani Yesu arangije ayo majambo yose ishengero litangazwa n'inyigisho ziwe kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. N'amajambo meza y'agaciro, amajambo meza kandi yera y'agaciro. Ariko nibaza yuko tutakeneye kwiga turatangara twumvise amajambo nk'ayo ngo tubabare canke turakare, ariko gusa ko umwami ashaka yuko adushakira neza, umwami adushakira neza. Muri kiriya gihe umwami yashaka kugira neza abantu biwe, no mu minsi yacu ashaka kutugirira neza. Nibaza yuko twazukiye guhagarara hano turabe igyungane kurindi kugira ngo dushire ibintu mu muco, tugire ikintu tuvuga kuri bino bintu. Ariko ivyo birakwiye aya majambo nadukangure mwe muwimana ayaduhishurire kugira ngo dutege amatwi twumve neza no mu minsi yacu ibintu, cyane cyane mu minsi yacu ibi bintu byabaye ibintu bikomeye cyane kuri jewe. Ngo mwirinda ku murongo wa 15 ngo mwirinda abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi. Umurongo wa 15 turashobora kuvuga ibintu byinshi kandi turashobora kuvuga tuti amajambo y'umwami wacu arashika mbere no mu bintu bito bito nayukuri. Nta kindi wovuga atari amen kuri buri jambo canke buri jambo baheje gusoma buri jambo, kuko turabona yuko ivyo umwami wacu yavuze vyose biriko birashika neza cyane. Pendata na bashiki bacu twashitse muri iyo minsi, muri imwe niyo minsi. Ese choma maso yacu akuguruka, ese choma tukagira maso n'imitima yuguruye yugurutse kugira ngo tuba abantu bagavye ntitujanwe n'ibitubabaza canke ibibaye iruhande yacu vyose, ariko dutege amatwi ijambo ryayo ryonyene. Ivyo bizodushikana ku ntumbero, izotoroka dushikane ku ntumbero. Uko niko dushimira Imana kubwa kino gitondo. Ndibaza yuko imbere yuko tubandanya twumva ijambo ry'Imana biciye kuri mwe Ndata mukundwa mwe Ndata Frank, reka duhaguruke dusengere hamwe. Mana ukwizigirwa turagushimiye vuye ku mutima, no muri kano kanya muri kino gitondo ndo kubona utwemereye gusubira gukoranira gukorana hamwe hano mu izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro rya Yesu. Mwami turagushimiye kubw'amajambo y'ubugingo watubwiye, turagushimiye kubw'ibyabaye ejo ku mugoroba, turagushimiye kwa kino gitondo, turagushimiye kuvyo waduhaye n'ibizokomeza kuduha. Mwami udufitiye amajambo y'ubugingo. Mwami waravuze uti nico gituma ati uwumva amajambo yanje akayakora akashira mu bikorwa asa n'umuntu w'ubwenge. Mwami ntiturengo twumva amajambo yawe gusa, ariko dushobore gukora nk'uko amajambo yawe avuga, tuyashire mu ngiro. Mwami mfasha, dufashe twese mwami muri kino gihe cya nyuma, muri ino minota ya nyuma, kugira ngo dushobore kubaka ku rutare rugororotse. Ewe mwami ndutwarwe n'isegenya. Ewe mwami ibihusi n'ivyahuta, inzuzi n'izasuriranya, imiyaga niyahuhuta, tugume muri wewe mwami. Mwami tugume duhagaze muri wewe. Mwami turazi yuko dushobora guhagarara kiretse dushinze imizi ku majambo yawe. Mwami turagusavye, turakomeza kugusaba kugira ngo ukomeze kuduheza mu kino gitondo kandi uvugane natwe biciye mu ijambo ryawe, kandi uciye kuri mwe mu wawe mwiza. Mwami ndagusavye wongere intege mwene Data, utwongere intege natwe twebwe tugiye kumviriza Mana. Nitugirire imbabazi twese kandi ube hafi yacu twese mwami. Turagwesha icubahiro mu izina rya Yesu, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Umwami wacu ashimwe kubw'amahirwe twongeye kuronka yo gushobora kongera kuba hano kugira ngo dushobore gusenga duhimbaze kandi duhe amashimwe Imana ayikwiye kubw'ibyo yakoze. Murazi yuko tutaza hano dufise integuro runaka twakoze ariko ko dushaka kwemera kuba munsi y'uburongozi bwa mwemu maze tube mu nteguro ikomeye y'Imana nk'uko vyagenze ku bakozi b'Imana n'abavugishwa nayo nk'uko vyamye bigenda ku bantu b'Imana bose. Dushaka gukorera umwami mu kugororoka ashobore guhabwa ibyo afitiye uburenganzira. Dushaka kumukorera mu kugororoka, niyashikira ku ntumbero yiwe natwe tuzoshikira ku ntumbero yacu. Nitwayikorera mu kugororoka na izo dukorera ibigororotse. Akenshi turarondera ukugororoka kwacu bwite ariko ntitukuronke n'Imana yonye ntikuronke, ariko dushoboye kwemerera Imana ngo iduhishe urugomba kwayo kandi kadutuma tugushyira mu ngiro muri icyo gihe iba ishikiriye ibyo ishaka. Kandi ironse ibyo ishaka nako turaronka ibyo dushaka byose. Bakundwa, ejo kumugoroba twararimbuye ku ijambo ry'agaciro ry'Imana kandi twaranezerewe kubona umwami atari kabwira abandi gusa ariko yari kabwira natwe ubwacu. Kwitariki ibwira abandi gusa ariko yari kubwira natwe ubwacu. Suko yari ifite ijambo ibwira abandi gusa, ahubwo hari n'ibyo yashaka kutwibutsa natwe ishaka kutumenyesha nk'uko yakoranye n'abantu bayo kera niko iri gukorana n'abantu bayo muri kino gihe, nk'uko yavuganye n'abandi kandi kishura abandi kera iriko irabikora muri kino gihe. Abantu bashobora guhinduka, ibihe bigahinduka, imikorere igahinduka, ariko Imana n'ijambo ryayo vyo ntibihinduka, bihoraho gushika mu guhoraho. Nasomye mu butumwa bwo kuyinga uheze ubutumwa bwavuzwe n'umwigisha Tübingen, ukuntu ujya mugabo yavuze ukuntu Imana ifise ijambo ryavugishijwe n'ukuntu yavuze yishimikiza Yohana. Reka ndabisome nk'uko nabibonye nabisomye ku batari ngaheje ku mugoroba. Aravuga hano ngo ubuzima bw'ujya mwana Yohana bwari munsi y'ibyavugishijwe, hariho ibyavugishijwe byamuraba ijambo ryavugishijwe. Hobariyo ikintu gisa nico kiri kuri jewe nanje, mbega ubuzima bwanje nabwo buri munsi y'ivyavugishijwe, buri munsi y'ijambo ry'Imana. Muri ico gihe rero niba ruko bimeze twokora vyose kugira ngo rino jambo ry'Imana risubire gushitswa muri jewe, no gukora vyose kugira ngo ijambo ry'Imana risubire gushitswa muri jewe. Birumvikana ko muri ico gihe ubuzima bwanje bwogira intumbero ikomeye. Bakundwa, turashobora kubana dusoma bimwe mu byo yavuze muri buno butumwa. Arabandanya akavuga ati, mbega hoba hariho hejuru y'ubuzima bwanje ijambo ryavugishijwe ribwirizwa gushitswa. Arabandanya akavuga ngo ngira mare akanya ncecetse niyumvira kuri icyo kibazo mu gakerere. Hanyuma yaciye asenga aravuga ngo, Mana, nimba hariho ijambo ryavugishijwe riraba ubuzima bwanje, nimba ufise ijambo ringenewe je ubwanje, nurinyumvishe, ndabigusavye. Reka mbandanye nsome. Uvugishwa n'Imana avuga ijambo ry'Imana mu minsi arimwo, uno munsi no mu minsi izoza. None iryo jambo abarivuze rivuye hehe? Arishurirwa n'Imana. Birashobora ko ari umuntu yavuze nk'ibinyene umugabo yavugiye hariya nawe akabivugira hano. Birashoboka kuvuga hagati yacu uyu mugabo atabarya mugabo arabara akavuga ngo hari amajambo yavugishijwe no kubwacu turashobora kuyumva muri Bibiliya cyanke igihe ubutumwa buri ko buravugwa nkuko tubimenyereye ariko ijambo wewe wagenewe ijambo ryavugishijwe rigenewe ubuzima bwawe ni wewe ubwirizwa kuryumva wewe wenyine nta numwe ari kumvira nta numwe asemerera ari kubwira nta uri kuzanira nta uri guterera ngo niwakire gushobora gutega ugutwi amajambo y'Imana nkuko tumenyereye kuyumva ivyo birashobora kudufasha ariko utegerezwa kumva ijambo ryawe rikugenewe muri kino gihe ijambo ry'Imana rikugenewe muri kino gihe bakundwa ntidukeneye gusoma ibirenze bireka dusome gusa aya majambo nyene ya nyuma nariko ndigondondera ijambo ryavugishwe ringenewe ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanje ntegerezwa kuribona nkaryibonera nkarironka mbe ndagiteguriye maze igihe ndaryumvise ntegerezwa kureka rikaba iry'ukuri nkaryumvira nkarikurikira kandi nkajana naryo aya n'amajambo y'umuntu yavugiye ubutumwa ku nsamirizi Zidvest Funk yigishije aciye bugufi yigishije aciye bugufi kuyinga uheze mu gatondo umwigisha yigisha itubingen twebwe twatahuye ibyo ari byo muri kino gihe ntidushimira Imana uko bikwiye haraheze igihe narabwiye mwe ndatumwe ndamubwira nti nimba twaratahuye ko Imana yaduhishuriye manu yanyegejwe muri icyo gihe rero si ukugira ngo tube turabiharira ko ariko nuko dushobora kwicara ku meza y'Imana maze tukarya iyo manu yanyegejwe ivyo bifungurwa vyo bimwemu kandi dushobore kubishimira Imana narashoboye kuvuga ejo ku mugoroba ndavuga nti ndashobora kuvuga ndavuga nti mu buryo bw'umubiri nta na rimwe tujya ku meza ngo tubure gushima tugiye gufungura gutyo rero twabwirizwa gushimira Imana cyane cyane mu buryo bw'imwemu iyo dushoboye kwicara ku meza y'Imana kugira ngo turye ibifungurwa bitari bwigere bija ku meza y'Imana mu kindi gihe na rimwe n'amahirwe adasanzwe twahawe n'Imana ibintu bitari bitekanijwe cyangwa ngo mureka mvuge bitigeze bikogwa mu bindi bihe byabayeho byari bikwiye ko ndabirimbura ko gatoyi ivyo bintu mu nkuru za kahise z'agakiza ijambo ry'Imana ryarashizwe hejuru y'abantu hejuru y'amahanga ryavugwa ku mahanga ku bihugu ryavugwa ku bavugishwa n'Imana kuri Israel no ku ishengero muri iki ijambo ry'Imana iyo ribwiye umuntu ikintu ribwiye ihanga cyangwa ribwiye ishengero runaka umwami yabashaka kwishura kandi yari hishura nyene ijambo ry'Imana ryamye rikurikirwa n'ibintu by'indenga kamere biva ku Mana nta na rimwe Imana yamye ivugira mu muyigeze ivugira mu muyaga buri ijambo ry'Imana ryose ni ry'ukuri kandi ibyo yasezeranye byose yarabikoze twarabonye ko Maria nawe nyene yashizwe yasigwa munsi ijambo ryavugishijwe muvugishwa n'Imana Yesaya haranditswe gushikira munsi Yesaya igice cy'indwi umurongo wa 14 ngo inkumi izosaminda ibyara umwana w'umuhungu izokwita Emmanuel ubwo nyene iryo jambo ryacitse ukuri kandi ryarashitse kandi umuntu iryo jambo ry'isezerano umuntu iryo jambo ryavugishijwe ribwirizwa gushika biciye muri we abashizwe munsi y'iryo jambo ry'Imana biba byavuzwe bivuye mu ijuru, byari byamaze gutungana bimeze neza kuri Maria. Aravuga muri Luka igice cya mbere 3:8 ati ehende umugura n'umwami Imana bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Mu nyuma Zakariya niwe yagenderewe n'umumarayika w'Uhoraho, ubwo nyine ubugingo ubuzima bwe bucya bushigwa munsi ijambo ryavugishijwe, kuko nibyo byari byanditswe gushika icyo gihe, niko byari byanditswe ngo hazobaho ijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Isaya 43. Ubwo nyine Imana yaciye itangura gukora, Abisirayeli barakoranyiye hamwe nk'uko bahora babikora, nk'uko wari umugenzo kuko barakoranira hamwe, ariko Imana yacitangura gukora ikintu cy'indengakamere mu gihe igikorane cyariko kiraba uko bisanzwe, kuko igihe cyari kigeze kandi vyari bishitse nyene. Turashobora kenshi kwibaza ko dukorana buri mwaka, tugakoranira hamwe, tukaguma dukoranira hamwe, kandi birashika iciyumviro kikatuzamo kivuga ngo ni ryari hazogira ikintu gikoreka, kandi tukaba tudafise ibyizigiro byinshi muri twebwe nk'uko byabwirizwa kuba. Nyamara ivyo birashika iyo isaha y'Imana ishitse. Zakariya ntiyarazi ivyo yaragiye guhabwa bivuye ku Mana n'ivyo yaragiye gucamwo. Yarosheje imibavu nk'uko ivyagizwe vyavuga, hanyuma igihe yari karosa imibavu acabona ubwo nyine umumarayika ahagaze iburyo bw'igicaniro c'ibimazi, hanyuma amubwira ano majambo kandi amuha isezerano yuko azovyara Yohani Umubatizi. None ivyo vyari biki? Vyari ibintu bibaye bukwi na bukwi, ibintu vy'indengakamere vy'Imana mu gihe hari ko haraba igikorane nk'uko bisanzwe. Ntidukeneye kurinda turita kuruta tare ngo twigore birenze kugira ngo hagire ikintu Imana ikora, ahubwo tugume hamwe dutekane aho tugeza, tureke Imana iyo nyene ikore gushikaho bihimbara kugira ikikoze. Uyo muntu Zakariya ntiyinjiye mu rusengero nk'umuntu ari mu bikino, ubupfindo bwari bwamuguyeho kandi byari byagenze neza. Iyo ubupfindo bw'Imana butuguyeko budukozeko bukatugwako mu buryo bwiza nyene nk'uko vyage, turashobora kuja mu gikora nuko bisanzwe, maze dushitseyo tugaca twumva ijwi ry'Imana yacu, umwami agaca twishurira. Niko vyagenze igihe cyari gishitse umwami ngo yigaragaze kandi aze yambaye umubiri w'inyama, aze yambaye umubiri. Ani murazi iyo isaha y'Imana ishitse, mbere n'ukutizera umuntu abafise muri ico gihe ntigushobora kubuza Imana gushitsa icisha gukora. Murazi yuko Zakariya yaratangaye cane kandi ko abonye ivyo bintu yaratangaye, aravuga ati ivyo none bizoshoboka gute? Umumarayika Gaburiyeli aramubwira ati kuko utizeye ko bishoboka, ko utavyize nico gituma ururimi rwawe ruzogobwa. Ariko none umugambi w'Imana ugira ngo wabaye ikiragi waragobwe ururimi, ugira ivyo byarabereye intamba mu mugambi w'Imana. Oya, amezi 9 aheze Yohana yaravutse kandi ijambo ry'umwami ryarashitse. Ukutizera guhagarika nyene ko nyene ugufise nyene niwe guhagarika, ariko Imana ikomeza itera imbere mu majambo yayo, kandi tubwirizwa kubona uko ibintu biri. Nivyo Imana yarashize ishengero ryose munsi y'ijambo ryavugishijwe, na cyane cyane muri iki gihe turimwo. twaravuze kenshi kandi twarumvise ko turi mu gihe cavugishijwe. Igihe ujya mwigisha Wittbingen yavuga kukuntu Imana ifise ubutumwa bwavugishijwe kandi agahagarara umwanya muto akavuga ngo ewe Mana ngo menyesha ubwo butumwa bwavugishijwe bungenewe, twe turavuga tuti ego kandi tukavuga tuti amene kuri ivyo, kandi Imana niyishura isengesho ryiwe kandi heze ivugane na uwo mugabo. Twebwe nituri hano nk'abantu banegura cyangwa bakimanza, ariko turi hano nk'abantu bagiri ubuntu imbere y'Imana, kandi dushaka yuko twese cyangwa reka mvuge nti abenshi bashoboka yuko twifuza yuko bashobora gushika kukumenya ukuri, ariko imbere yuko twumva ubutumwa bwavugishwe n'ijambo rigenewe ishengero, dutegerezwa kumenya intumwa iyariyo imbere yuko dushobora kwemera ubutumwa, warumvikana ubutumwa uwariwe. Kandi nimba ari ubutumwa bwavugishijwe, tubwirizwa kumenya uwo Imana yacishemo kugira ngo ibuturungikire, n'ukuntu iryo bango ry'ubukozi ryavugishijwe ryashikijwe. Turi mu gihe aho ibintu byinshi cyangwa abantu bifata nk'abavugishwa cyangwa biri mu buryo bw'ibyavugishijwe. Rero ivyo niko byari bimeze no mu gihe cya Bibiliya, abana b'abavugishwa barakoranira hamwe, abana bavugishwa baravugishwa barakoranira hamwe bagasenga gushika aho bafatwa n'ibishobisho by'ubuvugishwa. Ariko ivyo sivyo twe turavuga uno munsi, twe ntituriko turavuga amakanguro ya kino gihe abantu binjira mu bintu nkuko mwene Abraham we abivuga, aravuga ngo inkumi z'ibijuju nizo ziba zigiye kurondera ngo amavuta ya mwemu muri ivyo bintu by'ibishobisho by'amakanguro. Kandi ivyo abantu bariko barita ikanguro rikomeye, ivyo sikindi ahubwo ni ba bantu benshi ni vya bijuju bigiye kurondera amavuta, kuko bo nabo nyene barazi yuko hari amasezerano yatanzwe kubw'umukwe bw'umwagazi w'intama, kubw'amazimano n'umukwe w'intama, ariko inzira y'Imana ntigera ica iruhande y'ijambo ry'Imana, ahubwo ishengero ryose ryumvira ijambo ry'Imana. Ibintu ntibigenda uko umuntu abishaka, ariko bigenda bitarenze imbibe z'ijambo ry'Imana, ntibirenga imbibe z'ijambo ry'Imana. Kubera ko twamenye rero ivyo, turashimira Imana kubona yaratwemereye kumenya ubutumwa bwagenewe kino gihe, kubona dushobora kumva ijambo twagenewe. Ubwo n'ubuntu. Ariko reka ndababwire, nk'uko Mariya yumvise ijambo kandi bikaba byari bifatanye n'intumbero y'Imana, ibyo nabyo bikaba byari uko ijambo ry'isezerano ryabwirizwa kwambara umubiri, kandi nk'uko kuri Yohana no mu ishengero ryo mu isezerano rishasha, ni nako nyine bimeze kuri twebwe uno munsi. Ijambo ryavugishwe ry'Imana libwira ishengero kugira ngo rigaragaze intumbero y'Imana, umugambi w'Imana ku bwa kino gihe, kugira ngo ushobore kuja ahabona, kuko ijambo ntirigaruka ubusa, rirashitsa buri gihe icatumye lirungikwa. Igihe cy'ukuza kwa mbere k'umwami wacu, abenshi barahagurutse maze bigira nk'aho ari umwami yaje, bigira nk'aho umengo n'umwami yaje. Umwe muri bo yari yikwegeye k'abantu amajyana ane mu Bugaragwa, maze yigira umuntu akomeye, ariko ayo makosa yose ntiyabujije imana kwikora ibigororotse hagati muri bajya abantu bashobora kurindira ko igihe cy'imana gishika kandi nako bizogenda muri kino gihe none ibishobisho bimaze iki bibiliya iravuga ngo bariko bararibwa bakuriwe ariko bageze kuvyara bavyaye umuyaga Yesaya 46:18 ni musomo wavugishwe n'Imana Yesaya bariko bararibwa bakuriwe ariko hageze kuvyara bavyaye umuyaga ariko igihe Maria we igihe yavyara yavyaye umwana wisumba vyose ijambo ryambaye umubiri ijambo yambaye umubiri abana natwe igihe Yohana yavuka yari integuza yari uvugishwa nuho n'Imana esuko nari vyiza abo uko ari babiri basa n'abatanguriye gukora rimwe kandi baziye rimwe basa n'abaziye rimwe ijambo nuwavugishwa n'Imana hanyuma turabibona ku iherezo igihe cy'umubatizo ijambo ryamyeriza kubavugishwa n'Imana umwami yaravuze mu isono rya kera ryose ngo ijambo ryamyeriza kubavugishwa n'Imana aravuga ati oya sinshaka kukubatiza birakwiye kwa ahubwo ko ari wumbatiza maze Yesu umwami wacu aramubwira ati atereka tubikore gutya kuko bikwiye yuko dushitsa ukugororoka kose bakundwa mu bwami bw'Imana vyose Imana irafite uko yabitondetse vyose bigenda nkuko vyatekanijwe reka ngira ndabivuge ntankeka ndabivuga nkuko nabivuze cyo kumugoroba nta narimwe turi gara twumva havugwa yuko ngo Imana ngo yaje hakiri kare ngo canke ngo yaje mwicerewe Imana ntirabisaha yawe canke isaha yanje nirabikiranga minsi cy'abaroma cyangwa ikiranga minsi cy'abayuda cyangwa ikiranga minsi cyawe cyangwa ikiranga minsi cyanjye kugira ngo imenye igihe oya Imana ibona neza ibihe kuva mu guhoraho gushika mu guhoraho iravuga iti ivyo nagabiye bizoshika Yesaya 56:10 kandi si icyubahiro cyanjye sinzogiha ibigirwa mana 11 ngo nduhoraho akora ivyo byose Yesaya 46:11 kandi turizera yuko ariko uhoraho ari gushika n'uyu munsi hariho ibintu byinshi biri ko biraba kuri nosi ariko ibindi byose twe tuzobona ari bito kandi tuzobona ko atacu bimaze mu gihe twoshobora kuba turi muri bajya abantu Imana iza ikagira icyo ikoze kandi twarabivuze kuva kera twebwe ikituragishinga nituragishwe ishinga n'ivyo abantu bakora cyangwa ivyo amadayimoni akora ahubwo turagishinga gusa n'ivyo Imana irikirakora hagati mu bantu bayo muri kino gihe kandi bihuje n'ijambo ryayo ivi Imana irikirakora hagati y'abantu bayo bihuje n'ijambo ryayo dushaka kubigira ko umugabane rwose Zakariya arahagaze hafi y'igicaniro cy'ibimazi cyo koswa nta kindi kintu yarazi ntiyashobora no kwicura ibyari bigiye kuba ubwo nyene hacha hakoreka ikintu yaciye yumva ijwi acabona ikintu kimeze nk'igitutu kandi nabishimangiye ko Zurich cyari ikimazi mu gihe ishengero ryose ryari ririko rirasenga riri imbere y'Imana imbere y'inyonga z'Imana kandi umwotsi wa kiduga werekanye yuko amasengesho yabera ari karadugaga n'Imana agana ku ntebe yayo nico gituma kandi havugwa gushika mu byahishure Yohana amasengesho yabera aduga nkuko bose imibavu imbere y'intebe y'imbabazi z'Imana intebe y'imbabazi y'Imana ivyo byari biki Imana yari yishuye amasengesho igihe cyo gushitswa kw'ijambo ryayo cyari gishitse. Yohana yari munsi y'ijambo ryavugishijwe ridasanzwe, kandi ubutumwa yari karavuga bwari ubutumwa bwavugishijwe budasanzwe kubw'ubwami bw'Imana muri icyo gihe. Kandi abizeye bose ubutumwa yavuze baratsindanishirijwe imbere y'Imana, kandi barategurwa muri bo kubwa Kristo umukiza wabo. Ubwo butumwa bwari butandukanye n'ivyo Zakariya yari karakora mu rusengero. Igihe gishasha, ikindi gihe gishasha cyari gitanguye. Isezerano rya kera ryari ryinjiye mu isezerano rishasha. Hari hashizweho ikiraro hagati y'ibyagezwe n'ubuntu, kandi turabona ko byanditswe muri Luka 16:16 ngo ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana byabayeho gushika kuri Yohana. Kuva icyo gihe ubwami bw'Imana burigishwa, kandi umuntu wese akabubandanira mu kubwinjiramwo. Ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana byabayeho gushika kuri Yohana. Iyo ubwami bw'Imana buje, ntidushobora kurera amaboko, ariko tubwirizwa gufatwa n'Imana tugakora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kuba mu byo Imana iri kirakora. Bakundwa, abantu bene abo bantu ntibigeze babasinda bibazwa. Reka twibaze kuri uwo muntu Simeyoni yari arindiriye na wenyine guhumurizwa kw'Abisirayeli, ukuza kwa Mesiya, kandi yaronse ijambo ryavugishijwe, kandi iryo jambo ryavugishijwe ryari ngo ntuzopfa utabonye Kristo Mesiya. Ujya mugabo yagumije rijya jambo gushika umunsi yaboneye iryo jambo rishitse imbere y'amaso yiwe. Yaciye afata ujya mwana Yesu mu maboko yiwe, maze aravuga ati, Uhoraho, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wasezeranye, kuko amaso yanje abonye agakiza k'Imana. Ibyo biratwereka aho mwemu w'Imana arongorera abantu bahawe mu mitima yabo ijambo ry'isezerano, ijambo ryavugishijwe ry'Imana mu gihe cyabo. Ntibarongorwa bagenda mu bugaragwa, ntibiruka bajya inyuma y'umuntu uwo ari we wese, ariko barongorerwa kuri Kristo, kandi bakabona ijambo ryambaye umubiri. Ego, barabona ugushitswa kw'ivyo Imana yasezeranye. Hariho kandi umutamakazi yitwa Ana mu rusengero, kandi haravugwa yuko nawe nyene yararindiriye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Ubwo nyene mwemu w'Imana yaciaza kuri we, hanyuma cabwira abari bahagaze aho hantu bose. Bakundwa, ntiyaremesheje inama, ariko nk'uko byagenze kuri Mariya, igihe mwemu w'Imana yaza kuri Mariya, nta muntu yaciye agenda ngo amubwire ngo amukoraniye hano ngo uno musi nashaka kuremesha akanama, nimunkundire ngire icyo mvuze ndabikore. Ivyo narangwe tubisanga mu ijambo ry'Imana, haravugwa ngaha muri Luka igice cya mbere 45 cyangwa 46, haravuga ngo Mariya aravuga ngo ati, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje utazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. 48 ngo kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo, kandi uhere none uko ibihe byose uhere none abibihe byose bazonyita umuhigwe kuko iyubushobozi inkore ibikomeye kandi zina ryayo ni gera mbega bwa rutumwa ari karavuga oya yaramashimwe yava mu mutima wiwe kuko isezerano ryari rije kuri we kandi yari yaragize umugabane kuvyo imana yari kirakora muri ico gihe nuko mwendata bakundwa nuko mwendata Rusia yavuze mu kanya gaheze ntacho dupfa n'umuntu numwe ariko niba tubwirizwa kubaza kubwira abantu ngo basenge niba tubwiza kubwira abantu ngo basenge cyangwa bashime sinzi nimba mwe mu Imana yarashoboye guhishura umwe wese ibyo ari byo by'ukuri muri kino gihe muri kino gihe muri kino gihe mbega twoba tugitakamba abantu ngo tubasabe ngo bashime basenge bashimire Imana niba mwe mu Imana ari kuri twebwe nkuko yari kuri Maria nkuko yari kuri Zakaria nkuko yari Simeoni nkuko yari kuri Ana nkuko yari kubana b'Imana bose niba tuzi nkuko nabo bari babizi ivyavugishijwe muri Bibiliya mu gihe cacu muri ico gihe nta numwe zirigwara dusaba ngo dusenge tugire isengesho tukora dusha twibagira ibindi bintu ubundi buryo bwose abantu basengamwo ivyo bigacya vyiburuka mu bivuye bwina mu mitima yacu hanyuma tugacya guhanga maso ivyo Imana yakoze muri kino gihe aho niho ushobora kumenya niba abantu bavyumva vyukuri cyangwa batavyumva mu bisanzwe iyo abantu bariko barasenga haheje kuvuga ubutumwa bariko bagaca basengera ibintu tigeze bivugwa mu bwo butumwa emwe ivyo bisigura yuko bari bicaye mu ntebe gusa ariko ko amatwi yabo cyangwa ibyumviro byabo byo byarahandi hantu aha turabona isengesho ryo muri Bibiliya mu gihe ijambo ryavugishijwe ryariko rirashika muri Isirayeli bakundwa mbega ntidufise ivyavugishwe muri Bibiliya bigenewe iminsi y'iherezo bigenewe iherezo ry'ibihe mbega Imana ntiyavuze yuko imbere yuko wa munsi uhamba y'Uhoraho ushika kwizorungika Eliya uvugishwa nayo kugira ngo ashire mu buryo ibintu byose bishire mu buryo ibintu byose bishire mu buryo kandi ariko murongo w'icyenda murongo w'icyenda kabiri kandi mba twaratahwe kandi tukamenya ibyo bintu mu kwizera muri icyo gihe rero amasengesho yacu azogenda tumbereye ugushitswa kw'ivyo byavugishwe muri Bibiliya ntazoca iruhande yavyo uca iruhande y'ugushitwa kw'ivyavugishwe muri Bibiliya abaciye iruhande wenyine abaciye iruhande kandi uca iruhande y'ivyavugishijwe iyo ariko arasenga kumure ko yamaze kubihusha ivyo nivyo dufatirako abo bose basenze kiriya gihe bafashe ivyariko biraba mu bwami bw'Imana abari byo bashira mu gushima kwabo no guhimbaza kwabo aho niho hahagaze itandukaniro rinini cyane hagati yanyu n'abandi abandi bo umwami yaravuga muri Mariko igice cindwi umurongo windwi akavuga ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu gutyo rero mwacye muhindura ubusa ijambo ry'Imana hanyuma umwami wacu aravuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya kane umurongo wa 24 Yohana kane 24 ngo Imana irondera abayisengera mu mwemu no mukuri Maria yasengeye mu mwemu Zakaria yasenze mu mwemu Simeoni yasengeye mu mwemu Ana yasengeye mu mwemu bose basengeye mu mwemu none byari biki ujya mwe mu Imana nyene yatumye ijambo ujya mwe mu Imana nyene yatumye ijambo ryambara umubiri kandi akarishitsa yari kuri abo bose babonye ivyo bintu biriko birashika kwari kwiyunga hagati y'Imana n'abantu bayo mu gihe ibyavugisho muri Bibiliya byari kubirashika hagati yabo ni nako biriko biragenda muri kino gihe biragaragara yuko turi abantu bagenda buke buke ko tudakorwa ko muri twebwe nkuko byategerezwa kuba kugira ngo dushimire umwami n'imitima yacu yose kubw'ibyo yakoze ndibaza yuko twagwiriza gukoresha umwanya dufise uyu munsi kugira ngo duhimbaze Imana kugira ngo tuyihe icyubahiro mbega twari iki kugira ngo ishobore kugira icyo ivuganye natwe mbega twari iki kugira ngo dushobore kubaho muri kino gihe aho ivyavugishwe muri Bibiliya biriko birashika mbere naho abandi bose baraba muri kahise bagaca bavuga ngo ngwivyo ngo nivyo Imana yakoze ngo mu minsi ya Mose ngo nivyo Imana yakoze mu minsi ya Aburahamu ngo nivyo Imana yakoze mu minsi ya Noa twebwe turashobora kuvuga duciye bugufi tukavuga tu nivyo Imana irikirakora muri kino gihe bihuje n'ijambo ryayo mu bantu bayo kandi abo bose baza bari munsi y'ugusigwa kwa mwe muyera umwe yari kubavugishwa n'Imana uwo biciye muri we Imana yashoboye kuvuga mu bihe bya kera bazoshima kandi baheshe icyubahiro Imana bari munsi y'iyo mwe munyene kandi batere baje imbere mu kwizera atawo bahagarika amasengesho yacu ategerezwa kuduga agana Imana aduga agana ku Mana ryari iyo igihe gishitse igihe cyo gushitswa ku isezerano ry'Imana ryagenewe kino gihe ryagenewe buri gihe bakundwa nakubimeze muri kino gihe nitukiri mu ntango y'igihe cy'iherezo ahubwo turi ku iherezo ry'ibihe by'iherezo Imana yaravuze Imana yarashikije kandi Imana irabandanya ibikora twebwe twagiriwe amahirwe yo gusubira kubona ivyo twashaka kubigira ku mugabane ushitse dusabe Imana ivuye mu mitima yacu yose twibwiye tuti mwami mpa ijambo ringenewe ryanje ringenewe ijambo ryavugishijwe iryo wageneye abantu bawe iryo wageneye ishengero ryawe muri kino gihe umwe wese arashobora gusubiramwo ivyanditswe incuri ndwi mu vyahishuriwe hano igice cya kabiri mu gice cya gatatu haravuga ngo uri no gutwi niyumve icyo mwemu abwira ishengero ariko Imana nirondera abantu basubiramwo ivyo Imana irondera abantu ishobora kuvugana nabo mu by'ukuri bagashyira ku mutima ivyo mwemu abwira amashengero kandi turazi ko mwemu yamya avuga aciye mu kanwa kabajya bari barabigenewe kandi baratoranirijwe icyo kintu bakundwa reka nsozere mvuga nti mwenda taburanamu yarashoboye kuvuga ingene umumarayika w'Uhoraho yaje ahari muri rusama 1986 akamubwira ati narungitswe mvuye mu nyonga z'Imana kugira ngo nguhe rino bango ry'ubukozi ubwire ivyo utumwe Marika Gabrieli yabwiye ivyo bintu nyene Zakariya aramubwira ati mpagaze imbere y'inyonga z'Imana Luka igicambere 19 ivyo byari biki niba mushaka kubisoma muri Luka igicambere uwo Marika Gabrieli yaciye ahagarara hagati na hagati mu murongo wavugishwa n'Imana Maraki acavuga igice cya mbere cy'ujya murongo uyo murongo icyo gice nacyo cyarabi ibango ry'ubukozi rya Yohana ntiyigeze avuga igice cya kabiri cy'ujya murongo kuko icyo gice cy'uwo murongo cyarabi iherezo ry'igihe cy'ubuntu byanditswe muri Luka igice cya mbere murongo wa 16 Mungu chuna katana tungukani nguazo sanganya Veshibo mubi israeli numami imana yabo Chuminindwi Nguazo izimbere ali numutima wa Elia Nimhemu Elia Nugushobo zibigiwe Nguasanga nimitima ya vase ni ya vana Aonio hagarukira igisomwa cyo mu isezerano rya kera usanga mu ijambo ryavugishwa n'Imana Malaki hanyuma marayika Gabriel arabandanya ngo nintabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi ategurira umwami Imana ubwoko buroranye ngo 18 Zakariya abaza umumarayika ati vyo nzovyerekwa niki ko ndumutama n'umugore wanje akabageze mu zabukuru twese turazi izo nkuru turazizi ku mutwe ariko birakwiye ko tubimenya bikinjira ibwina muri twebwe Hari abantu benshi mu bantu b'Imana bazi ijambo ry'Imana ku mutwe ariko nibake bari menye gikinjira ibyina muri bo maze ijambo rigashobora kugira icyo rikoze mu mitima yabo no mu bugingo bwabo Nubwo yarafise kutizera yabwiwe ibikurikira ku murongo wa 20 ngo umve uragobwa ururimi kandi uzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizobera ko kugutemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo yarazi neza ko iryo sezerano ryari sezerano ry'Imana isezerano riri mu ijambo igiye ibyavugishwe muri Bibiliya byabwirizwa kugaragara cyari gishitse kandi ibyo yavuze byari bihuje n'ijambo ry'Imana bakundwa ibyo bintu nyene biriko biraba mu gihe turimo ubu Sumunu waliwe wese aza afise integuro yariyo yose ariko numuntu yarungitswe n'Imana afise ubutumwa buvuye ku Mana kugira ngo ahamagare ubwoko bw'Imana kugira ngo basoke muri kino gihe abo bose bafise amatwi yo kumva ngo bashobore kumva icyo mwemabwira amashengero bazovyakira n'imitima yabo yose kandi ndababwire amajambo y'Imana niyacika ukuri kuzima mu bugingo bwacu mu buzima bwa mu bugingo bwacu icyo gihe isoko rizokwiburuka muri umwe wese muri twebwe kugira ngo yisuke mu bugingo budashira Ibyo bizohagurutse igikorwa cy'Imana mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanje nkuko byagenze kuri Maria, kuri Zekariya, kuri Simeoni no kuri Ana. Mbere niyo umuntu agerageza gucecekesha bajya abantu ibyo ntibyari gushoboka. Ndibuka kandi ndibutse ibintu bimwe byabaye igihe abantu baza kuraba umwami wacu maze bakamubwira bati mbega ntiwumva abo bantu bariko barasemerera mbega murazi byo bariko barasemerera bavuga bariko bavuga ngo Hoziyana hahimbazwe uje mu izina ry'Uhoraho Iryo jambo ryavugishijwe ryari riri mu wavugishwa n'Imana Zakariya ryanditswe ku gice cy'icenda kandi igihe Mesiya umwami yagira yinjire iryo jambo ryarashitse bari gushobora kuzana amabuye botera buri mwana cyangwa botera abantu bose bari ko barasemerera buzi umunezero hagati muri byo byose Imana yariteguriye amashimwe kubera ko abatama bajya basaza bajya bari bafite ukundi kuntu bagenza ibintu bo ntibabimenye bajya batama ntibabimenye Imana yacyikoresha akanwa k'abana n'abari kwibere kugira ngo ishobore gushitsa ivyanditswe mwami wacu aravuga ngo aba nibaceceka amabuye yo azosemerera yari gushobora kuvuga inyuma y'ibyo ngo biranditswe kandi bibiriko birashika bihuye n'ukwinjira kwanje hano makundwa ubuzima bwa Yesu bwose kuva kivuka gushika ku mibabaro yiwe urupfu rwiwe uguhambwa kwiwe n'ukuzuka kwiwe n'ukuduga mu ijuru kwiwe byose byari munsi byavugishwe muri Bibiliya Mbega ni vyukuri cyangwa si vyo nimuvuge amen ni ijwi rinini niba ari vyukuri byose byari munsi byavugishwe muri Bibiliya byatanguranye na Yesayi igice cy'indwi murongo wa 14 ngo inkumi zosaminda bica birangirana na Zaburi 68 murongo w'icyenda ngo Imana iduze mukamo kumunezero kandi ijanye iminyago byose byari byanditswe mu isendo rya kera aba nibaceceka amabuye yo yazosemerera iyo Maria za guceceka iyo Simeon za guceceka iyo Zakaria za guceceka iyo Ana aza guceceka iyo abana nabo baceceka iyo bari kwibere baceceka kumbure bo ntibari barashoboye no kuvuga ariko barashoboye kuvuga kubera ko igihe cy'Imana cyari kigeze bajya batama bo ntibabishaka ariko abakiri bato barabishoboye cyari igihe ijambo ry'Imana ryari rirashika kandi ababwire ni muri kino gihe cy'ibyavugishijwe natwe turimwo umwami wacu ashimwe izina ry'umwami wacu rishimwe amen duhaguruke dushimire umwami twese hamwe Mana yanje Data wa twese turagushimiye bivuye ibwira mu mitima yacu muri kino gitondo kubwi ijambo ryawe litananigwa ryavuye mu kanwa kawe kuva mu ntango kandi racyari lizima uno munsi Mwami twumvise amajambo yawe ivyo wavuze mwami ivyo wamenyekani wamenyesheje abavugishwa nawe mwami ivyo vyarashitse mwami mu bihe byose we mwami gushika no mu minsi yacu mwami ijambo ryawe liliko rirashika haleluya turaguhimbaza muri kino gitondo twese hamwe mwami kandi turaguhesha icyubahiro amashimwe turaguhimbaza mwami kuko ubere guhimbazwa no gushigwa hejuru mwami mwami icyifuzo cyacu nuko imitima yacu yakamumuriro nk'umutima wa nk'uko umutima wa Ana watse muriro mu rusengero yaragiye yunga umuriro waka kubwa mwemu yera yarashoboye kuvuga amajambo haleluya mwami nuza hagati yacu nuza imitima yacu mana kandi watse umuriro mu mitima yacu kugira ngo dushobore kukayangana munezero mwami dushobore kugukomera mashikani tuguhimbaze nkuko bibyo gushimisha atari bihuye n'ivyumviro byacu atari nkuko tuvyibaza ariko nkuko mwemu wawe abishaka yewe mwami nudufashe kugira ngo ibyo bikoreke muri twebwe twese mwami imitima yacu yuguruke kugira ngo ushobore kuyuzuza mwami n'iryo sengesho ryanje kandi icyo cyifuzo cyanje muri kino gitondo wavuze mu buryo wavuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi bice mu ijambo ryawe mwami kandi turaguheje icyubahiro n'amashimwe n'ukumenyekana bibi byawe haleluya ku izina ryawe ryiza haleluya